VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 5 y'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Tuyamiriza icegeranyo cyasohowe na ONU kivuga yuko mu Burundi hari abantu bariko barahunga. Icyo cegeranyo ni ikinyoma.
Uyo ni Eraste Nzosaba arongoye inama nkuru y'urwaruka mu Burundi mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa gatandatu gihe cy'imyirekano yo kwiyamiriza abashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi yabereye ku murwa mukuru Bujumbura. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ijambo yashikirijwe na Perezida Pierre Nkurunziza ku nzara mu ntara ya Kirundo, hamwe n'inkuru yerekeye ukuntu abanyakenya baba mu mahanga bariko bariyandikisha kugira ngo bazi batore matora umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi k'8. Turagaruka ko mu kanya kari imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yavuze ko inzara iri mu Burundi igende kagiranije n'ibihugu bimwe bimwe byo muri Afrika, aho yariko arugura icese umwonga watunganijwe kijambere muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo ejo ku munsi wa gatandatu. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yavuze ko abarundi bari bakwiye gushimira Imana gusumba. Yavuze ko gushika uno munsi ata murundi aricwa n'inzara. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarusanze.
Umwonga wa nyavyamo watunganijwe kijambere kufashanyo y'ibanki ya Afrika y'iterambere BAD uri hagati ya komine Ntega na komine ya Kirundo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ariko arawugurura, avuga ko ubwo rubanza rwashitse mu gihe igihugu kiri mu bihe bidasanzwe. Umukuru w'igihugu avuga ko uwo munsi wahoreranye n'uko mu bice bitandukanye by'igihugu hari hahitiye havugwa ikibazo cy'ubukene bw'ifungurwa buturutse ku kirere kitagenze neza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko mu Burundi bikigendeka kuko atabarahitanwa na kigoyi.
Mu bindi bihugu birakomeye cyane. Mwega haruguru yacu hari inzara kubera ubuzuba. Muri Tanzania hari inzara kubera uruzuba. Muri Kenya hari inzara nyoyo izuri nzara. Abene ry'ubarenga igice cy'igihugu kiri mu ngorane cy'inzara. Nibikutungwa biriko birapfa. Tubandarije mu Buganda nuko nyene. Tujye muri Ethiopia nuko nyene. Tujye muri Zimbabwe hoho vyarunyutse. Murumva neza yuko akazi atazi umwe. Ariko twebwe biragendeka dukomeye amashimana yacu. Abarundi turivugisha twatuye gushimira Imana gusumba ibindi bihugu, kuko naho twabonye uruzuba ari iwacu nta bantu baricwa n'inzara, nta bitumba byacu biricwa n'inzara birashika. Ariko mu bindi bihugu ndababwiye biriko biraba.
Userukira ibanki ya Afrika y'iterambere BAD mu Burundi Tokindag Sibai Joel arashima imigenderanire iri hagati ya BAD n'u Burundi mu myaka 50 iyo banki imaze ikorera mu Burundi. Sibai Joel avuga ko igisata cy'uburimyi gitanga umwimbo muke cyane mu Burundi. Abarimyi baracimbura ibyo kubatunga buri munsi, ubwo burimyi bukagira intambamyi y'isi ndimwa yaze kubera igwirirana ry'abantu. Igisata cy'amabanki ntigice gikira biboneka ico gisata cy'uburimyi mu Burundi. Ubuserukira BAD aratanga intererano yiwe. Vyabikwiye ko leta ifata ingingo zishoboka, inzitizi zose zituma bifuza gushira imitahe mu gisata cy'uburimyi zihava. Ibyiza twakorera hamwe nyine cyubahiro umukuru w'igihugu kugira twigire hamwe ivyo kogwa kugira abatanga ingurane biteho gusumba igisata cy'uburimyi. Biriwuta kuko nk'aho twakiye busoni bake mu barimyi bashobora kuronka ingurane mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana bariha inyungu y'umurengera, bigatuma baguma mu bukene. Tokindagi Sibai Joel avuga ko ibanki aserukira mu Burundi ifite imigambi myinshi igiye kubandanya ifashamo u Burundi. Kuri iyo ngabire n'izindi ziri nyuma, umukuru w'igihugu ati ibanki ya Afrika BAD iri ku rutonde rw'abakunzi b'ukuri.
Uko byagiye turacemura ibigoye cyangwa byoroshe ntibigeza virira abarundi kuko bakunda abantu bakunda na Afrika. Ku bw'ibyo rero twakorera abacyi cyane kuko ari inkunga abakunzi b'ukuri.
Umwonga wa Nyabyamo watunganijwe ku mafaranga angana imiliyaridi 15 z'amarundi. Tokindage Sibaye Joel aserukira Banki ya Afurika y'iterambere mu Burundi avuga ko uwo mwonga ufite ikibanza cya mbere mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Umukuru w'igihugu asaba abanyagihugu muri komine Ntega nabo muri komine ya Kirundo bagiye kuwukoresha kubungabunga. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Reka tuje ku indi nkuru ivuga ku Burundi, aho ejo ku munsi wa gatandatu ihuriro ry'urwaruka mu Burundi yatunganije imyerekano ku murwa mukuru Bujumbura. Iyo myerekano yitabwiye n'abantu isinzi yari ifite intumbero yo gushikiriza inzego z'igihugu hamwe no kwiyamiriza abashatse guhirika ubutetsi mu mwaka w'2015. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Abitavye myerekano yateguwe n'inama nkuru y'urwaruka mu Burundi bahuriye imbere y'ikigo cha campus Kamenge muri zone Gihosha mu buraruko bwa Bujumbura. Bari bagizwe n'abakiri batahanini bihereje barabara ryitiriwe 28 novembre. Barabandanya gushika imbere ya katedrale ya Jinamundi hagati mu gisagara. Bahavo yafati barabara ryitiriwe Patrice Lumumba imbere yo guhingukira mu kibanza cyitiriwe kwikukira ko Burundi baciye muri chaussée Prince Louis rwa Gasore. Iyo sinzi jya rigwiriyemo abakokayi abagendesha makinga amapikipiki n'imiduga y'amapina 3 tukutuku nkuko vyama ryagenda riravyina gira tubutwari bw'abarundi ninacyoza abashatse gutembagaza ubutegetsi. Ku vyapka bari bafise abitavye imyerekano vyaboneka ko bari bafitiye agashavu abagerageje guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Umuntu yashobora gusoma bene aya majambo kuri ivyo vyapka. Abashatse guhirika ubutegetsi nta kindi bakwiriye atari urupfu, ugufungwa no kwangazwa. Umwe mu bari ko baremesha imyerekano yibukije ico yibaza bake ba president Nkurunziza bamuhora.
Humiriza kandi kintu hari kintu bahora Petro Nkurunziza. Petro Nkurunziza buja hajya mu nta kindi bamuhora, nta kindi kintu kanaka bamuhora icyo bita mu gifaransa popularite.
Kibanza cyitiriwe kwikukira niho havugiwe ijambo nyamukuru. Yahaste nzosaba twari inama nkuru y'urwaruka mu Burundi yagarutse ku byo baje kwiyamiriza.
Tuliyamiriza icegeranyo cyasohowe na ONU kivuga yuko mu Burundi hari abantu bariko barahunga. Icyo cegeranyo ni cikinyoma. Nta bantu tubona ubu bariko barahunga ariko tubona bariko barahunguka. Turavye ukuntu hagiye haraboneka abantu bashaka gutembagaza ubutegetsi bakaguma biraramangiye, twekugwaruka twifuza yuko hoba igihindutse. Ari nacyo gituma twiyamirije bivuye ku mutima abashatse gutembagaza ubutegetsi kugira ngo iyo ngeso irandugwe n'imizi. Turasavye yuko batonasubira gutumirwa mu biganiro vy'Arusha. Turanasavye yuko iki kintu cyo kudahana kiriko kiribonekeza mu bihugu byo muri Afrika bimwe bimwe, aho umuntu atembagaza ubutegetsi agomba yizungurukira yuko amakungu yo bivira hasi, hanyuma abanatse gutembagaza ubutegetsi bagafatwa bagahanwa bagacibwa imanza.
Iruhande y'ivyo biyamirije banamenyesheje ivyo bashigikiye.
Ugwaruka bwo mu gihugu cyose cy'u Burundi gwaramutse rushima kandi rushigikira inzego zitorewe n'abenegihugu kandi rukeza n'imigenderanire iri hagati y'u Burundi hamwe n'ibihugu bibanyi. Muri ivyo bihugu bibanyi turadoma ko igihugu cya Tanzania.
Inama nkuru y'urwaruka isaba leta kudatevya guhinyanyura ibwirizwa nshingiro no gushyira mu rwaruka muri ico gikorwa.
Turavye ibihe tugezemo tukaraba ukuntu turiko twimiriza amatora y'2020. Turifuza yuko leta yoshiraho vuba umugwi wohinyanyura ibwirizwa shingiro kugira ngo bivemo ingingo zitameze neza bazihinyanyure zijyane n'ibihe tugezemo. Turashaka dusaba yuko bokwishimikiza ivyumviro vyatanzwe n'abenegihugu, kandi twadusaba yuko muri uwo mugwi wojaho hojamwo ugwaruka kugira ngo nago rufashe mu bijanye no gutunganya igihugu.
Imyiyerekano nk'iyi yabaye kandi mu ntara zose zigize u Burundi. Muri iyi ndwi ambasade ya Amerika mu Burundi yari yasohoye itangazo isaba avuka gihugu ba Amerika kwirinda kuja mu gisagara hagati no hafi y'ikibanza citiriwe kwikukira hagati y'isaha 2 n'isaha 6 z'umutaga. Ubuserukizi bwa Amerika bwari bwavuze ko atawo kwijajara, busigura ko n'imyiyerekano iteguwe mu mahoro ishobora kuba mu intandaro y'umutekano muke. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Abanyakenya baba mu mahanga barabandanya kwiyandikisha kugira ngo babazo kwitorere umukuru w'igihugu mu kwezi k'8 uyu mwaka. Umurwi hujejwe amatora yarusha muri Tanzania uvuga ko abamaze kwiyandikisha ari bake mu gihe ikiringo kizorangira kuri uyu wa mbere. Ni inkuru ya mugenzi wacu Clavere Nyunga.
Abanyakenya baba hanze mu bihugu bitanu batanguye kwiyandikisha kuva itariki 20 z'ukwezi guheze kwa kabiri. Ikiringo bitekanijwe ko kirangira kuri uyu wa mbere itariki 6 ukwezi kwa gatatu. Abo nabo nababa muri Tanzania, mu Burundi, mu Rwanda, mu Buganda no muri Afrika y'Epfo biyandikisha kugira ngo bazokwitorera umukuru w'igihugu itariki 8 z'ukwezi k'8 nyene uyu mwaka nk'uko bishikirizwa no mu ujeje w'amatora. Muri Tanzania ibibanza byo kwiyandikishirizamwo ni bibiri, i Dar es Salaam ku mugwa mukuru hamwe ni Arusha. Mugihe asigaye umwanya muto ngo ikiringo kirangire, mu gutegura amatora wamenyesheje ijwi rya Amerika ko bamaze kwiyandikisha i Arusha ari bake cyane. Uyu ni Abdi Ali icegera cy'utwara uwo mugwi.
Kusajili bado kunaendelea, nyenye waandishi wa habari mujaribu kuwahimiza
atukwiyandikisha kurabandanya. Icyo dusaba mwebwe abamenyesha makuru nuko mudufasha mukabwira umukenya wese aba muri Tanzania yiyandikishe. Abo muri Tanzania bose ntabo tuzi, twibaza ko barenga gato 2,000, ariko turavye abiyandikishije mu mwaka w'2013 barenga 900. Ubu naho nawo tutababwira ibitigira inyezina kuko bitangirwa i Nairobi ku cicaro gikuru. Abameze kuza ni bake, baraza nyene umwe umwe haronke yakanya. Tubahamagarira kuza kwiyandikisha kuko imijyango iracuguruye. Inama twakoze twashaka ko n'abataraza bokumva kamo kacu kuko ni ngombwa biyandikisha bazotore.
Kawaida watu lazima waje.
Abanyakenya babiyarusha abenshi n'abadandaza, abakora mu muryango wa Afrika y'ubuseruko hamwe n'abakorera ayandi mashamwe atandukanye mpuzamakungu. Bamwe muri abo bakenya twavuganye bifuza ko boronswa akajya uko gutora bakoresheje ubuhinga bw'ingurukana bumenyi internet. Icyo cifuzo mu gutegura amatora uvuga ko ari ciza, ariko ko gisaba uburyo bwinshi hamwe n'imyiteguro myinshi. Ni mu gihe itegeko rigenga amatora muri Kenya ubu rivuga ko mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije umunyagihugu yigira wenyene mu kazu k'amatora akitorera umwe mu bitoje yumvamwo. Mu mwaka w'2013 abanyakenya barenga gato 2,600 bari mu Burundi, muri Tanzania, mu Rwanda no mu Buganda nibo biyandikishije ngo batore. Ni mu gihe ishyirahamwe ry'abanyakenya baba hanze rimenyesha ko riharura abarenga 250,000 baba mu bihugu birenga 40 ku isi. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Clavere niyo nkuru tubiyutse inshuti mwese kumwe kumara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh, erega mwarasizo ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza. Jerome Niyonzima ndabahaye ikaze bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere Kazoza. Muribaza muti mbega uno munsi Ntorere Kazoza tugiye kuyaga ibiki? Inyishu ni mukanyide.
Ntorere Kazoza,
Ntorere Kazoza.
Hari ku 2008 imyandagaro mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano yo kugarukana amahoro no kunywanisha Abarundi atewe kigikumu yarusha muri Tanzania. No munsi dushimye kugaruka kurabira hamwe amasezerano y'Arusha icyo yamariye Abarundi, turarabira hamwe kandi nimba hari akanenge uno munsi tuyanegura canke nimba yo bakenewe uno munsi canke atagikenewe, abatumire tubirabira hamwe ni babiri. Pasteri Habimana n'umukuru w'umugambwe FNL iragirya gahutu n'umutumire muri kino kiganiro. Ndakura mukici.
Ndabaramukijenya ku hajiro.
Sango muri kino kiganiro.
Urakoze cyane kuko mwari mwaraduhaye akato mugabo kuri ntugutsindwe.
Urakoze. Ubu ni mutumire ni Honorable Phineas Nigaba n'umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodef. Honorable mwaramutse.
Amahoro neza.
Sango muri kino kiganiro.
Yego, nacyo turabashimiye kandi turaramukije n'abarundi n'abandi mu bindi bigo ariko barikumviriza.
Murakoze. Reka nje mperi wawe nyene. Uno munsi twovuga ko Arusha yamaze iki mu majambo make?
Amasezerano ya Arusha n'amasezerano yakoze ibintu bihambaye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Bimwe bimwe twoshobora kuvuga ni nkuko Arusha yagarukanye umwizero hagati y'Abarundi. Abarundi bari bamaze igihe bari mu njyane z'amoko, mu njyane za politike, mu njyane z'intara. Arusha yatumye ibyo bintu bihava, abantu basubira kuba kubona ko ari Burundi bose. Arusha yaratumye inzego z'umutekano zitunganya gushasha, aho bavuga ubwa mbere ko zari inzego ziharijemwo ubwoko bw'abatutsi, ariko Arusha yatumye habaho 50 ku bahutu na 50 ku batutsi, aho ni mu gisirikare, mu gipolisi no munze no bajejwe iperereza. Arusha yaratumye Uburundi busubira kwizegwa. Mwibuke bwigizego n'amakungu, mwibuke aho twa Burundi inyuma Arusha bwarahebewe amadeni atari make, amadeni Burundi bwari bufise bake bavuga ati aba bantu ko bagiye kunzira nziza yikumvikana n'amadeni bari batwatu bari badufitiye turayahebye. Arusha yaratumye habaho isabikanya y'ubutegetsi ahano bivuga kuko biciye matora, kuko urabiziga ntundi ingene zipangwa, ntabahutu batanu bakurikirana, ntabagabo batanu bakurikirana, ntabahutu batatu bakurikirana, ntabateze kujamo n'abakenyezi mu bantu bane ba mbere. Ibyo byose byavuye iyo Arusha kugira ngo Abarundi basubire kubona kuko bose bafize icyo bamara mu gihugu. Arusha yaratumye hatunganywa imigambi mikuru yo kurwanya ubukene, ahantu butanga akarorero kimwe twita CCRP 1 na 2, tukavuga na cyane wa mugambi w'igihugu kugwa strategie nationale de bonne gouvernance, mugambi mukuru w'igihugu intwari bereye. Ibyo byose rero kuri jewe mbona ati byari ibintu byiza cyane Arusha yari yatuzaniye. Uretse ko turi ko turabona muri kino gihe tuko turasubira inyuma, ariko Arusha mu ntumbero yayo tubona ko cyari ikintu kiza cyane, cyari gishyizanye umwizero mu Barundi, kandi ari ikintu twobana dufatira ko
cyari turaza kugaruka ko kumbure turabe ibyo bintu gira uti byasubiye inyuma. Ariko mbanze mpindukire kwa Pasteur Habimana, aravuze Arusha icyo yamaze, kumbure nawe Pasteur Habimana uremeza ko Arusha hari ibyo yamaze.
Arusha tuyifata ko ibintu bibiri. Icyo yamaze cyambere nuko nkuko umugenzi yabivuze aho gose je turi kumwe, nuko yatumye umuja w'ibinjana bitanu yitwa umuhutu, umwana w'umuhutu, aduga agashika ku meza akicarana na shebuja umututsi, ibinjana bitanu bakicara bakaganira bagafunga ijambo rimwe. Iryo jambo bafunze nuko no musi muri igihugu cy'u Burundi abahutu abatutsi n'abatwa baranywanye. Naho harabagenda bavuga ngo mama genocide mama ibiki, Arusha yarafaje kuri icyo kintu kuko nta mututsi yisha coba kucyavuga, nta muhutu, nta mutwa.
Uti Arusha yakuye ubuja
kuko yarafashije kugira ngo umuhutu nawe yivuze aje aho hose yavuze, wa umuse kwa hazi mu biti, mu gisoda, mu biki. Munzambere. Icya kabiri arusha yafashije gihambaye nuko mu byavuyeyo havuyeyo Severe nahitarakora.
Irakora.
Havayo oya umugabo w'imushimo mushimira kukikogaheje kurangura ntugashimira umuntu agitangura igikogwa. Gusa hari hamategeko bazogendera ko turayazi. Bazo yarangura kuriya. Urabyumva? Yuko Severe nzoyemera ari uko jewe nagwanye. Nafashe ikigwanisho kuko narenganijwe legitime defense nki defender nabuze gitabara numunsi uri izina bazotwicara kamwe nabo twagwanya ahanshatse kuvuga ibintu bibiri saba tusi twagwanye n'umwana w'umututsi kuko yaturengana saba hutu bagwanye hagwanye oya ntabwo ari abahutu bose bafashe ibigwanisho ngo baje ku rugamba mugabo byarabashegeshe bose bakabona yuko ibyari bihari bitagenda neza urero Severe kugira ngo umbwire uti yakoze neza nuko legitime defense
Severe wa mugwe gushira habona kuri no kunywanisha barundi
uzosha hamwe kuri ati nyamara aba bari bararenganijwe bafashe ibigwanisho arusha imaze kubahuza barabona bicana na kumeza isentebe iri kwirakora urabona
uyu mugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatu
yego urabona ibyo maze kurangura navuze umwe buri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa uno munsi nta wanjya wangura Jerome urumututsi ndumuhutu wabonye ko twaramukanije ngaha ati pasteli wa muhutu nange twamututsi we icyo nticyavugwa icyo nicyo kiduhesha agateka imbere y'isi uri mugufi ndi muremure uri inzobe ndirabura ntigishwa mugabo tugiye mu moko kuko hari hakantu ko gushaka kwibanira mu moko usanga bivyo uri bibazo ikiro ni kiza cyarusha
uticho ni kiza cyane
mugabo arusha nayo hari ikindi kintu yakoze kitari kiza umutama yabivuze
reka mbere cyo tukija ko aho nyene ico mu
ndayikemwa umutama yakivuze kandi yavuze ukuri n'ukuri uti mu gisoda ariho senkandi pulsa kuri senkandi pulsa zaba hutu n'abatu
50%
ego 60%
ibyo sivyo none ibyo yavuze sivyo re
kandi avuze ko ari ibyo
nivyo
inicyo nkimwa arusha jewe yuko muri constitution
uyinegura ko yanganishije abahutu n'abatutsi mu gisirikare
muri constitution yavuye arusha none nshaka kumbwira yuko abahutu n'abatutsi Burundi koko Jerome vugisha ukuri ari amanga koko ubu ngubu washize ku meza kw'abatutsi ari senkani pulsa abahutu senkani pulsa oya ko bitari uko nguko rero arusha ko kantu abahutu kugirana nabikubwiye akura
kayikema
kugirana nabikubwiye ko arusha abahutu bagiyeyo ibyo bita jeset iprona yabafenias jeset ego mpardon yo fenias mbabarira mbabarira fenias mbabarira mbabarira urabi n'ubusaza
yaraciye
ubimpurira mu bintu frodebu na general itoye n'uzo naritoye naratoye president dadaye bacha bamukubita ku buhomba naramutoye mugabo frodebu naritoye ngi akose ndumu frodebu
ya bafenias
ego sinumu frodebu ariko urumva icyo giye twagwanira iki kwikura muri bwabuje tumaze natwe kuja habona tugatora mu president atuvugire adukure mu buja warabonye ko nta meza atanu bamuhaye nane
utiri cyikema
icyo ndayikema rero ngiye kinyakuba nuko arusha bo tubaje bavuga ati imyinja na bitanu basha duhutwo abatutsi bati ahubugabo bwamye nuzeme tonde reserve
dushize ko akangonongono
akangonongono kuki mutwaka ibyacu
bati nitunyuzwe
nitunyuzwe rero aho ngaho ncambo na yuko arusha nahari amasezerano basinye ariko uruhande gwiza ariko n'uruhande rutari gwiza twosubiramo tugakosora tugatoza
utugo ruhande gukunganisha igisi abahutu n'abatutsi mu gisirikare ni rubi
tubanza kumvikana mbe abatutsi ni bangahe mbe abatwa ni bangahe bo byate ngo ni copte umuntu amazi gukopta araguha chance gakwima araguha chance gakwima bona abatwa kandi bo nkehwa none abahutu bo ni bangahe muri ico gihe ko hari havuye ziri ya koro za arusha zikazi Burundi zishitsi Burundi zabwirwa gushirwa imbere y'abarundi abarundi bose bakaziga ko bati icyo dushira muri constitution ikihe iremeza ko tugabura mu moko mugabo ntitwereka wo moko uburinganire bwayo umva ko nagahazemo arusha iremera ati nyamara bahibi nabibi mugabo ntitubwira ati nyamara ngo tubone ahantu hazati nyamara abahutu banganuko abatutsi banganuko abatwa banganuko nge ntanga inshuzi ibire Inyishu ya mbere ni uko tumenya ubwoko bumwe bungana iki ubundi bungana iki ubundi bungana iki. Ko rero byanse yuko tubiringaniza mu buringanire bwa moko. Mugabo mu gutora mu isandugu Jerome Torijwe Venias ijwe Habimana ijwe. Sibyo? Reka rero tubigabure 10 million dabita babarundi ubutunzi bw'abarundi nibwaza gaburira imiliyoni 10 icyo gihe nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta kota ethnic
nsubire kwa honorable Phineas Habimana ramaze kuvuga ikintu anegura arusha wewe nta kintu nakimwe unegura arusha muri imyaka 16 yeze
jewe uko arusha nababwiye yazanye ibintu byiza byiza urabye nibwirizwa nshingiye tugira ko uyu munsi ni arusha ari byaye urumva rero byinshi nibiziko negura gusa jewe nuko harabuze ugwego gwo kurikiranwa neza ishigwa mu ngiro bibyare byasezeranywe ni kuvuga arusha ni nk'umwana yavutse hamahageze kuba murera ngakure uwo muntu kumurera arabura kuko nico gituma hari ibintu bimwe bimwe bamwe birabishira uhanda abandi bikirabishira uhanda kuko bitagiye bishigwa mu ngiro wibuke ko makaski wa mukenyezi w'umunyamerika w'umunyamerika arika kuri kerenge bijya mu ngiro hanini nabyo yoba yanazize rero ikintu kuko baratagisizeho kugira ngo kijeho gikurikirane neza ku munsi ku munsi
ubwo raba ishyirwa mu ngiro
y'amasezerano bikakurikirana ku munsi iki ni kintu gihambaye mbona cyabuze kiri gituma dusubira inyuma ariko nibaza ko nubwo bimeze gucyo abantu barashobora kwicara bakaraba utunenge twaba turimwo mugabo ntiyicara umugumwe kuko urabona ibyubu byeze ngo bajya ntibarimwo ngo bajya ntibibaraba ukamengo mu Burundi hariho nyagupfana nyagukira aya masezerano ya politiki abanye politike rero bategereza kuba bahari bose kugira ngo mu kuyasuzuma neza barabe bose babe bahari ntibazovuye ngo bajya ngo bari mu opposition ntibakenewe ubu nibyo byeze ngo bajya ngo bajya ngo nubwo batoza ngo tuzi ngo tuzobandanye
ntorere kazoza
ico cyari gice cya mbere aho twari ko turabira hamwe n'abatumire ico bashima mu masezerano y'amahoro y'Arusha n'ico banegura mu gice kizokurikira tuzobira hamwe ku bwabo ibikwiye guhinyanyurwa kugira ngo amasezerano y'Arusha amaze imyaka 16 abere urukiza abarundi bose atamwana n'ikinono reka nkengurukire abatumire twari kumwe Pasteur Habimana arongoye umugambwe FNL iragi rya Gahuturemi nshimire kandi na honorable Phineas Nigaba umuvugizi w'umugambwe sawanya Frodebu Jerome Niyonzima nongere nkengurukira namwe gwe mwaduteze yompi nti muroranirwe mu banki no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
turashimiye studio ijambo mukanya rero turasozera ibiganiro byacu ariko imbere yaho reka tubibutse amakuru twashikirije twabwiye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yavuze je komisiyo ya 6 kwinzara iri mu Burundi igendeka agiranije n'ibihugu bimwe bimwe byo muri Afrika aho yabivuze ihe ariko harugurura icese mwonga watunganijwe kijambere muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo twabwiye kandi kwejo ku munsi wa gatandatu habaye imyirekano mu Burundi Bujumbura imyirekano yitabwe n'abantu isinzi yarifise intumbero yo gushyigikira inzego z'igihugu hamwe no kwiyamiriza abashatse guhirika ubutetsi mwaka w'2015 hindi nkuru twababwiye ni nkuru yerekeye abanyakenya b'amahanga bariko baratangura kwiyandikisha ariko abajejwe umurwi ujejwe amatora yarusha muri Tanzania uvuga ko abamaze kwiyandikisha ari bake mu gihe kiringo kizorangira kuri uyu wa mbere nshuti mwese rero mukunda iradio ijwi ry'Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashe mu bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.